Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwiriwe neza nshuti namwe bakunzi wa Radio Nzamba gateka kawe turi ku munsi wa gatatu ninigenekerezo rya 10 Rusama umwaka wa 2023 no mwanya w'amakuru mu Kirundi ya Radio Nzamba gateka kawe twabateguriye kuri uyu munsi mudukundire tuyahere mu ngingo nkuru nkuru ziyagize wahora ari umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi akaba kandi yahoze aramutswa igipolisi wakwiye kubazwa ku mabi yose yakozwe nabo yararongoye bicikizwa n'ishyirahamwe rya Acate France risaba ariko ko ibyo byose byakogwa hisunzwe amategeko muraza kumva ica umugambwe IPDS igamibanga usaba ubutungane bw'u Burundi kandi kuri uyu yahoze ari umutegetsi yatanga amategeko akaba no mu bafata ingingo agateka kabakenyezi kabandanya guhonyangwa mu gihugu muhari w'abakenyezi n'abigeme basaba ubutegetsi bw'u Burundi guhana abo bose bahonyanga agateka kabana n'akabakenyezi mu gihe ukwezi guheze kwa kane kwaranzwe n'igandagurwa ifatwa ku nguvu ekana yandi mabatandukanye ku bakenyezi bo mu miringo itandukanye y'igihugu abaremesha kiyago bo mu ntara ya Ngozi bafite ingorane ku bijanye n'akazi kabo ko guhimiriza imiryango kubyara ku rugero ibyo bakaba babivuga ko amashengero yigisha ibitandukanye n'ivyo bigisha mbere yakajamwo ukubaturubika no kubirukana aho basengera saya gusa twabateguye na yandi muraguma muduteze yompi
Inzamba
aya makuru twabateguriye tuyahere ku nkurikiye ku masonga mu ntara ya Kayanza kuri uyu wa kabiri harabaye isanganya ry'umusozi waguye ku bantu batatu umugabo w'umuhumure aca ahasiga ubuzima abakenyezi babiri nabo barakomereka umusozi waguye mu gihe bari kubagerageza kubaka amazi abomora uwo musozi y'imvura ayo mazi akaba ariko yubakirwa ngo umufurege kugira ngo agende neza ashobore kurengana ataco yononye ayo mazi akaba yizuka mu mugezi witwa Chamugani uca mu micungararo y'igisagara ca Ngozi mu gisata cagateka kazi na muntu naho abakenyezi batandatu n'abana babiri barishwe abigeme batanu barafashwe ku nguvu abigeme babiri barahohoterwa mu ngo babamwo umukenyezi umwe nawe arapfungwa hadakurikijwe amategeko biri mu cegeranyo c'umuhari w'abapfasoni n'abigeme bahari na mahoro n'umutekano co mu kwezi kwa kane muri ayo mabi menshi hakekwa abayakora kwari abanywanyi umugambwe uri ku butegetsi de defde kandi bakaba baguma bidegembya inkuru tuyibaze Alain Majesté Barenga
icyo cegeranyo cyo mu kwezi kwa kane cyo mu bari w'abakenyezi n'abigembe baranira amahoro n'umutekano mu Burundi kivuga ko abana babiri babigeme ari bo bamenyekanye ko bafashe ku nguvu mu kwezi kwa kane icyo cegeranyo kikaba gishira ahabona umwana w'umwigeme w'imyaka 16 yafashwe ku nguvu ku mutumba mpungwe ni muri komine Butaganzwa mu ntara ya Ruigi ayo makuru akavuga ko uyu mwigeme yafashwe ku nguvu n'umugabazi ku izina rya Bel bayubahe ku mutumba Mirago naho muri zone Mivu muri komine y'Intara ya Ngozi umwigeme w'imyaka 16 nyene nawe yarafashwe ku nguvu n'umuvyeyi wiwe azi ku izina rya Dieudonné Habonimana afite imyaka 36 y'amavuko yarafashwe aja gufungirwa mu gasho k'inyamira mabi Ngozi mu buraruko bw'igihugu mu buraruko bw'igihugu naho ku mutumba Muheka komine Songa umwigeme w'umurimyi w'imyaka 18 yarafashwe ku nguvu n'umugabo w'imyaka 36 ukweka ko ico caha akabaci yajanwa mu gasho k'igipolisi Isonga aho nyine Isonga havuga umwigeme w'imyaka 21 yafashwe ku nguvu n'umufundi azwi ku izina rya Prime Nkeshimana tukiraho nyene mu bumanuko muri komine Rumonge naho nyine hari umwigeme akora mu nzu yafashwe ku nguvu n'umubanyi hari kwigenekeza 14 z'ukwezi kwa kane nyene gukora icaha yaciye aja gufungirwa mu gasho k'inyamira mabi mu Rumonge ihoterwa ry'abakenyezi babiri ryarabaye muri uko kwezi nyene umwe akaba ari umukenyezi yakubiswe yongera akomereswa n'umugabo wiwe ibyo bikaba byabereye muri komine Bukeye mu ntara ya Muramvya muri komine Rumonge naho umugore w'imyaka 55 yarakomerekejwe n'umuhungu wiwe asanzwe ari mu mugambwe Sene David duri ku butegetsi akaba yaciye ajyanwa mu gasho k'inyamirama bimurumonge ico cegeranyo kiravuga kandi biziga by'abakenyezi byagiye biratogwa hirya no hino mu gihugu aho ico cegeranyo kikavuga ikiziga cyatuwe muri komine Mutumba mu ntara ya Kayuzi hari kugendekezo rya gatandatu z'ukwezi kwa kane aho nyine muri iyo ntara muri komine Bugenyuzi hari kiziga kindi cyatuwe muri uruzi Ndurumo muri ico cegeranyo havugwamo kandi abana babiri batuwe hakibagwe n'umukenyezi yapfunzwe hadakurikije amategeko muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro uyo muharuka bandanya usaba leta kubahiriza agateka k'abakenyezi n'abana no guhana bimwe bikomeye abo bose bahunyanga kugateka
Alain Majeste barenga arakenuye mu gisata cy'ubutungane naho n'agateka kazi na muntu arengiye mu bunyoni aragize uvyaha bifatiye kuguhonyanga bikomeye agateka kazi na muntu mu Burundi umugambwe PDZ gamibanga usaba k'ubutungane bwo mukubita intahe mu gahanga abarundi nabo baburiye ababo nabandi bakorewe ivyaha bakaronka ubutungane bisigugwa na Shovi no mugwengezo arongoye IPDZ gamibanga inyuma yaho wahoze arongoye leta y'u Burundi atawe muri yompi tumukurikire Shovi no mugwengezo
bunyoni yarashobora kwarangwa ibintu byinshi gose byatsinzika cyo gucaca ku rugero rwo hejuru cyane kubijanye n'agateka kazi na muntu havuzwe bunyoni n'ubu aracavuga bunyoni ivyo yakoze n'ukuri nta murundi ubisabira ko numwe ariko bisaba ko ubutungane bwerekana ni do ivyamuranze ivyo yagirizwa abibazwe ko yishure cembaye nka ba bari bagira bati ubutungane ni gukore ntihagire umuntu n'umwe arenganywa ariko rero nimba ukuboko kwiwe mu vyabaye ivyashikiye Burundi n'abarundi gushobora kuba kogaragara nahanwe isura amategeko yumve ko atamu numwe asha kubaho yobenyeza bategeko ego nivyo bunyoni yagirizwa byinshi kandi ariko kubaza ikibazo cy'u Burundi no munsi si bunyoni gusa cyo bunyoni baramutwaye baramufunze hamwe yo kwitwa intahe ugahanga agafungwa none se ibibazo by'u Burundi bizabiheze ngo nuko bunyoni bafunzwe nukurabira rero hafi ubunyoni ntawe yaravuye ngo bunyoni ibihumbi n'ibihumba bizabiri mu tegeko naho rero bamwugura neza abantu ntibaje bashira hagati mu byiyungo Burundi burakize kandi mu isanzwe icyo bugwaye kikiriho cyane rwose ku rugero rwo hejuru
umugambwe IPDZ gamibanga ukavuga ko ifungwa rya bunyoni atari umuti w'ibibazo bihanze u Burundi ngo igihambaye no ku mugambwe Sende David duri ku butegetsi wohindura ingendo n'inyifato ukemera gusubizaho amasezerano yarusha tusubire dutega amatwi umukuru umugambwe IPDZ gamibanga Shovino mu rwengezo
na system Sende David abarundi bukwitega ko izovamwo ikintu cyiza inkingi u Burundi bwari burose bwari buheje kuronka hamaze kuri igikorwa cyateguwe kigashyirwa mu ngiro ekadeti kigategwa ku mukono ya nkingi yari yakodarusha amasezerano yarusha icyo abari bukwibaza Sende David burya irahende none ko umengo yarayasenyuye gushika ku muzi wayo ariko Sende David cyo yibagiye nuko igihe cyose yamaze ku butegetsi kubera ubutegetsi bwari bwubakiye kuri ayo masezerano nta nduru abarundi bigize basubiye kumva uretse ko Sende David rero nyene ku bwayo niyo yamye irikira toteza abarundi niyo yamye irikira honyaga amategeko niyo yamye irikira rangwa n'ubwicanyi bw'agahobera bungwa budasanzwe ariko amasezerano yoyo ubwayo yari amasezerano yubatse neza cyane kubona barafashe amasezerano bakayasenyura n'umuvumo udasanzwe kubona bararihinduye birashika n'ubu abarundi baraciteze ko ayo masezerano azoheza azotiba akagarukanwa kugwa si ibi bibwiya naho rero twe tugira atariganiro bihari ega nta byinshi bisaba habuze umutima reka nkumbure bibaza bati abantu nitwabarondera hari izo bazosaba mwereka bibaza ati bizova bigenda nka kwa kundi ubwa mbere twasinya ku masezerano hamba abari barahunze bagahunguka bafise ibintu byinshi basaba ibyo basaba by'ubushikiranganji si ibyo hari ikintu gisumba ubushikiranganji igihugu cyacu cy'u Burundi hari ikintu gisumba byose n'umutima w'ubuhungu
uwahoze yarongoye igipolisi cy'u Burundi akaba n'umushikiranganji wa mbere ngo yategerezwa gukurikiranwa no ku mabi yakozwe n'igipolisi yararongoye ivyo bivugwa n'ishirahamwe rigwanyoterwa rya kiremwa muntu akate ryo mu gihugu cy'u Faransa ariko rigasaba ko rubanza rwiwe gwo buranishwa hakurikijwe amategeko. Dutega amatwi Clément Borsin arongoye ishirahamwe akate ryo mu gihugu cy'u Faransa.
En tant qu'ONG de défense des droits humains, nous ne faisons pas de différence entre les bonnes et les mauvaises victimes.
Twebwe nk'ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu ntidutandukanya aba bakoze ibyaha iyo hageze ko amategeko yubahirizwa. Akazi kacu n'ukuraba ko ayo mategeko yubahirizwa tukimwe kuri bose. Ku bijanye n'urubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni tuzorukurikirana neza ingene ruzogenda tukaba dusaba ubutungane ku Burundi gukora ku mugaragaro ukore atawuri hejuru kuvuga atawuhengamiye. Twebwe kandi twibaza ko ubwo butungane butokora kuri ibyo byaha yagirizwa uno munsi byonyene. Turasaba nuko huboneka umuco ku mabi igipolisi cyagirizwa hagati y'imyaka ya 2015 n'ibihumbi 2020 igihe nyene Alain Guillaume Bunyoni yari akirongoye. Umujenerale yaradumwe ko utoke n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu atari make wagize uruhara muri ayo mabi ariko sentare ntayo nyuzwa ntiyigeze mukomakoma ngo inkagirize icaha na kimwe. Yagumye yidegenza ubutungane ntibwamukorako kuko yari akingiwe ikibaba. Ku bijyanye n'amategeko twibaza ko atana kimwe cobuza ubutungane gukurikirana Alain Guillaume Bunyoni no ku mabi yoba yarakoze imbere, ahubwo niko karakaryo keza ko kumukurikirana kuri ayo mabi. Abantu bose bakozwe ko n'ingaruka z'amabi yakozwe n'igipolisi gushika n'ubu ntibari bwaronswe ubutungane kuvyo icyo gipolisi yararongoye cyakoze muri icyo gihe. Imyaka myinshi iraheze amashirahamwe atari make aharanira agateka kazina muntu avuze ko Alain Guillaume Bunyoni yagize uruhara mu mabi yagahomera bunwa yakozwe mu mwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2020. Muri icyo gihe igipolisi cyarishe kiranyuruza kirahohotera abantu kirangaza abatavuga rumwe na leta. Harageze rero ko uwo mugabo yishura ku byo yakoze byose imbere y'ubutungane, ariko dusaba ko ubwo butungane bwokora bwigenga ku mugaragaro kandi atawufatiye amaboko imugongo
juridique de base à travers un procès équitable sans aucune ingérence politique.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Mugisata chimibano naho imyidego n'imyinshi kubaremesha kiyago muri komine n'intara ya Ngoza aho badomakuru toka barongoye madini bamwe bamwe ko babuza abanyagihugu kwitabira umugambi ujanye n'irondoka rifatiye ku magara meza. Ni mu gihe babuza gukoresha uburyo bahabwa bwo kwa muganga kugira abagabanye imvyaro. Amakuru dukura muri iyo ntara akamenyesha ko bamwe mu baremesha kiyago basigaye batanga inyigisho mu kinyegero gutinya ko bahava birukanwa muri ayo mashengero basanzwe basengeramwo. Abaremesha kiyago bemeza kuko kutumvikana uyo mugambi hagati yabo namwe mu madini bitera matati atari make mu miryango harimo no kurenga ibigo haba kubagabo canke kubakenyezi Pierre Gahungu.
Ayo matati hagati y'abajejwe guhimiriza kubijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza hamwe na bamwe mu barongoye madini nimwe mu ntambamyi zikomeye kuri uyo mugambi. Abarongoye madini bamwe bamwe bakavuga ko kuja ku buryo bwo kurondoka ku rugero bisa no kwica nkuko bivugwa n'abahimiriza uwo mugambi, aho bemeza ko amadini yatumye indereti muri bamwe mu nshingwa muryango mbere abenshi muri bo bakaba ari abatanakivyara kugira barereke uwo hirahira agakoresha ubwo buryo.
Amadini nuko babwira umuntu bakamuraba uko aja bitura kandi bakamenya yuko uburyo bwo kuvyara ku rugero ataho busa busana no kugwanya izerekeye ukwemera kw'abantu, kuko umuntu ari ku buryo ni benshi banabazi kuvuga nuko mu Burundi bavuga ati bahano waje uwo babonye bavuga ati turamuhanye mugabo gasanga agize ikibazo kubera atagiye ku bwo buryo. Ni gake dusigaye tubona babasanga mu mitarati turaje kukugemurira kuko we warene kugumuvyara abandi twoteri akamo babantu bari mu nama mpanuzo jambo zo ku masengero n'ibiki nibo baca batera intamba myinini ngo baracunze ugasanga wa muntu acunze ni bamwe baca nibo babyirukamo cyane ko babana bubu se twaje abandi mwatukiza bamaze guca batakizara nibusanga babangamiwe babajene bamwe bakiri batoki zara na sutkwa kuzuko mugani wabo nubujo tugeze kuburero
abo bamenyesha kiyago bamenyesha ko hari bamwe muri bagenzi babo basigaye binyegeza mu guhimiriza ingo n'imiryango kuko hari abatari bake bamaze gutaramugwa mu bikorwa by'amadini basengeramwo bazize ko bigisha irondoka rijanye n'amagara meza
rero hariho amashengero yashobora no guca abaremesha kiyago akavuga yuko yengo bariko baratera ishinge cyangwa ngo biriko barigisha ngo yuko yengo borondoka ku rugero ngo bariko ngo barica ugashisanga umuremesha kiyago nimba arishingwa muryango nimba arishwa agezwe ku rusengero baramuciye ibyo biribonekeza birahari rero urumva guhimiriza abantu kumuremesha kiyago ubu asigaye abikora yinyegeza akora nyegera akagendera nk'umuntu yabonye ingene afise ikibazo afise ingorane agaca amugendera muhiriwe ariko kwigisha ku mugaragaro cyangwa ngo abigire ku mugaragaro uye baranyegera samadini yose nk'abantu nyine bavuga ngo nabakizwa ariko n'abakizwa samasengero yose harimo amashengero usanga nayo nyine yabigisha ati nimubyare ku rugero kandi ubwo buryo mubufate kandi mu bugabo mubufate mwabanje kujya inama nabo mwubakanye
umugambi w'irondoka rijanye n'amagara meza n'umugambi wa leta ushyirwa mu ngiro n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bubicishije mu bitaro n'amavuriro mu gihugu cyose ariko ibitaro n'amavuriro vyegamiye amadini ahatari hake bikaba kugeza ubu uwo mugambi bitawukurikiza
Pierre Gahungu arakenuye tuve mu buraruko bw'u Burundi aho mu gisagara ca Ngozi dusubire mu bumanuko bw'u Burundi mu ntara ya Rumonge abantu babiri bahanywe na sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge kuri uyu wa gatatu bagirizwa gukwiragiza ubutumwa n'amashusho y'ibiterasoni ku rubuga rwa WhatsApp bakaba baciriwe ihadabu riri hagati y'ibihumbi amajana atatu mu mafaranga y'amarundi n'imiliyoni zibiri iyi nkuru tuyibaze Olivia Gakim
Abo bashengejwe n'umwigeme n'umugabo ni Ishimwe Rivinus yaturuka ku mutumba Gatwe muri zone Kizuka ubundi ni Aline ndi kumwe nayo aturuka muri zone Minago muri komine n'intara ya Rumonge mu ntahe y'ikibiriraho yo kuri uwa gatatu icari ho cumushikiriza manda wa Republika yabashengeje kucaha cyo gukwiragiza amasanamu y'ibiterasoni mu mburano zabo atamushingwa manza ariko arabafasha kuburana ni Vinusi n'Ishimwe yemeye icaha yagirizwa aranagisabira ikigongwe ariko Aline ndi kumwe nayo we yahakanye ibyo yagirizwa icari ho cumushikiriza manza wa Republika muri urwo rubanza yasabiye Rivinusi gufungwa imyaka ibiri asabira Aline ndi kumwe nayo igihano cyo gufungwa imyaka itanu inyuma y'umwiherero sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Rumonge yaciriye Rivinusi n'Ishimwe yahadabu y'amafaranga ibihumbi amajana atanu y'amarundi n'indishi y'akababaro y'ibihumbi amajana atanu Aline ndi kumwe nayo nawe yaciriwe igihano cyo gutanga ihadabu y'imiliyoni zibiri z'amafaranga y'amarundi n'indishi y'akababaro y'ibihumbi amajana atanu y'amarundi abo bahanywe bagirijwe icaha cyo gukwiragiza ubutumwa ku mbuga ngurukana bumenyi za WhatsApp hari n'abandi bamaze guhanwa bakoze ico caha mu ntara ya Rumonge muri abo harimo wahoze arongoye umugambwe uri ku butegetsi ku mutumba Mutambara hamwe n'urongoye umutumba Mibanda hose ni muri komine ya Rumonge
Olivia Gakima arakenuye imbere yo gusozera ano makuru tubabwira inkuru iciye ku masonga abaserikare b'u Burundi bashobora kurungikwa mu nteko zirahugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu cya Sudani kimazemo iminsi umudugararo ibiganiro mu gisata cy'amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika UA ibyo biganiro bikaba bimaze igihe viga ingene ibikorwa byo gutabara abasivile batari muri iyo ngwano byogenda hamwe n'ingene ibindi bikorwa by'ubutabazi byihuta ibyo bita mu gifaransa aide d'urgence humanitaire byokorwa bigashikira abanyagihugu ihangiro nyamukuru n'ingene ikibuga c'indege ca Khartoum co cungegwa kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi bikunde Ibihugu by'u Burundi na Ethiopia nivyo byonyene bimaze kwemera ko bishobora kurungika izo nteko muri ico gikorwa abasirikare bakenewe mu mwanya wa mbere bakaba ari hafi ibihumbi bibiri Ninongaha duciye dusozerera ano makuru mwakoze mwebe mwese mwari muduteze yompi Bonfisi niongere na iko ndaye bashikiriza ndabifurize kugira ibihe byiza mu byanyu no mu banyu ndangahwana